Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri kitondo ku munsi wa kane itariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2014. Kuri mikro muri kitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Mu byukuri ntabwo ari ukuvuga ngo raporo yataye agaciro, ahubwo babikora bataye agaciro, kuko ubundi muri diplomasi no mu mikorere isanzwe y'igihugu abantu bagomba kwicisha bugufi bakabana n'abandi.
Uwo ni General Kayumba Nyamwasa, yahoze ari umutegetsi mukuru w'ingabo z'u Rwanda muri iki gihe yahungiye mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Iyi nkuru turayigaruka ko mu kanya. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Waramutse neza Thomas.
Waramutse neza Fideliwe, namwe muteze amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Duhere ku gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kirimo kibera muri Brazil. Nigeria izajya muri kimwe cya munani. Nubwo Argentina yayitsinze ibitego 3-2, Nigeria yagumanye umwanya wayo wa kabiri n'amanota 4. Mu wundi mukino wo mu itsinda ryabo rya gatandatu, Bosnia yatsinze Irani 3-1, bityo ifata umwanya wa gatatu n'amanota 3, naho Irani yacyuye umwanya wa nyuma w'itsinda n'inota 1. Mu itsinda rya gatanu, Ubusuwisi bwaraye butsinze Honduras 3-3, naho Ubufaransa na Ecuador baguye miswi ubusa ku bundi. Muri kimwe cy'umunani, Nigeria izakina n'Ubufaransa ku wa mbere, Argentina izakina n'Ubusuwisi ku wa kabiri. Uyu munsi ni imikino ya nyuma yo mu matsinda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakina n'Ubudage, Ghana irakina na Portugal. Iyi mikino iratangira 12:00 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Naho 4:00 muri ibyo bihugu, u Rwanda n'u Burundi, Ububiligi burakina na Korea y'Epfo, Algeria irahura n'u Burusiya. Birabarira ari 4:00 y'ijoro. Mu gihe ikipe ya Nigeria imaze gutera iyo ntambwe iwabo mu gihugu ho biracyacika, igisasu cyaraye giturikiye mu mangazini agendwa cyane Abuja cyahitanye abantu 19, gikomeretsa abandi 52. Hari abavuga ko babonye umuntu wari ku ipikipiki ajugunye icyo gisasu muri iryo guriro. Ntawe uravuga ko yakoze iryo bara, ariko barakeka ko ari Boko Haram. Ni igikorwa cy'iterabwoba cya gatatu kibaye mu murwa mukuru wa Nigeria mu gihe kitageze ku mezi 3. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa kane gushize, Boko Haram yaturikije imodoka itezemo ibisasu muri gare routière gihitana abantu 75. Naho ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu gushize, Boko Haram yahitanye abandi bantu 19 mu kindi gikorwa cy'iterabwoba rero kibasiye umurwa mukuru wa Nigeria, Abuja. Muri Libya, abaturage ejo bari bahamagariwe gutora inteko ishinga amategeko nshya, ariko abitabiriye iryo tora babaye bake, bashobora kuba batageze kuri 1/2 cy'abaturage bageze mu gihe cyo gutora. Abakandida 1,600 barahatanira intebe 200, zirimo 32 zigenewe abagore. Inteko nshya izasimbura iyariho yatowe mu 2012. Inteko ishinga amategeko ni rwo rwego rukuru mu buyobozi bw'igihugu cya Libya. Icyuye igihe yananiwe kumvikana kuri minisitiri w'intebe, yananiwe kandi kugarura umutekano mu gihugu, igihugu cyajemo akajagari gakomeye n'ubwicanyi kuva aho Colonel Gaddafi aherekiwe ku butegetsi mu 2011. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Minisitiri w'intebe wa Iraq, Nuri al-Maliki, yarayateye utwatsi igitekerezo cyo gushyiraho guverinoma y'ubumwe. Mu ijambo yagejeje ku baturage kuri televiziyo ya leta, Maliki yagize ati, binyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu cyacu n'ibyavuye mu matora y'inteko ishinga amategeko yo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane gushize. Nta guverinoma irajyaho ikurikije ayo matora. Abayobozi ba Iraq ariko bavuga ko bazaba barangije kuyishyiraho bitarenze ku wa kabiri w'icyumweru gitaha, ku itariki ya mbere y'ukwa karindwi. Kugeza ubu, guverinoma ya Iraq yabaga yiganjemo abashiyita, ari nabo baturage biganje mu gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo ntiyuhema kumvisha Maliki kwa kwiye gushyiramo n'abandi bantu banyamuke abasunit n'abakurd. Amerika ivuga ko ari bwo buryo bwo guhagarika inyeshyamba z'abasunit bo mu mutwe wa Etat Islamique en Irak et au Levant. Ubizo nyeshyamba zimaze kwigarurira igice kinini mu majyaruguru no mu burengerazuba bwa Irak, kandi baracyakomeza gutsinda ingabo za leta ya Irak. Muri Libani, umwiyahuzi yaraye yiturikije muri hotel n'ibisasu yari yambariyeho i Beirut. Abantu 10 barakomeretse, barimo bamwe mu bapolisi bari bagiye kumuta muri yombi. Undi muntu w'ikitso cye niwe yatawe muri yombi. Ni igikorwa cy'iterabwoba cya gatatu mu murwa mukuru wa Libani mu cyumweru kimwe rukumbi. Ejo bundi kwa kabiri, undi mwiyahuzi yariturikije arapfa akomeretsa abandi bantu 12. Ikindi gitero cy'iterabwoba nk'icyo cyahitanye umuntu umwe gikomeretsa abandi 30 kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Intagombwa z'abasunite bakunze kwigamba ibitero ku bashiite bashobora kuba ari babikoze. Ndabashimiye, turasubira mu kanya.
Turagushimiye Thomas ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC n'umwanya w'inkuru nyamukuru. Mu Burundi, ishyirahamwe ritegamiye kuri leta ryitwa Initiative Changement rivuga ko imigambwe yacitsemo ibice itegerezwa gukorera hamwe kugira ngo amatora yo mu mwaka w'2015 azogirire akamaro abanyagihugu. Ni inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Mu gihe byo gumuko biri ubu, imigambwe icemwe ibice ikagumuko birashobora konona amatora mu 2015. Saturne naco yiremeye akorera mu ishyirahamwe Initiative Changement asaba abanyamigambwe kwicara hamwe bagatorera umuti ibatandukanya bakareka guta umwikomo kuri leta.
Nshakuje mu matora mu 2015 imigambwe irimo ibice finere zibiri, porona zibiri. Intera yacu Initiative Changement nuko abantu bashira hamwe bwa mbere bakicara hamwe bakavugana bakaraye ikibazo cyo kimwe bakakibona mu nzira imwe. Intera yacu nuko abantu boja hamwe bakare ko mavuga ngo ninaka tugabura ngo ni leta ngo ni umushikirangaje intaro yo hagati mukaburugira tumvikane akicurwa karuvimbere.
Mwishirahamwe Initiative Changement Burundi bakabona ko atamugambwe wikwiye wosambugwa n'umuntu avuye hanze. Saturne naco yiremeye ati abo bose afise imigambwe icemwe ibice nta numwe yovuga ko afise umugambwe wiwe. Agatanga akarorero ku migambwe FNL na UPRONA.
Mugifano uvuga ati ica mu mukura umugera wacu uturuka imbere mu cyamwe nandiwe umugambwe ukomeye uwo muntu yovanze kuza gusambura ninde nacyo gituma gwasa nta mugambwe afise Jack nta mugambwe afise uko umugambwe ari kubagwi mwiza FNL yabo Jack na gwasa bari hamwe baca baronka ya manota baronka mu matora ya makomine 2010 cyangwa kana yarenze kaguza n'incuno cyangwa nazine ngo konsa afise umugambwe nditse afise umugambwe cyangwa n'ivyi wanje cyavuga nta mugambwe bafise umugambwe ari kubumugambwe mwiza ukomeye iyo konsiliye nandi tije babari hamwe bakagira umugambwe umwe uko
ivyo byifuzo birashigikiwe na bamwe mu barongozi b'imigambwe bariko barakurikirana ugo ruganda. Ku bwa Gelaze Ndabirabe umukenguza amateka ava mu mugambwe CNDD-FDD ati imigambwe yagiyemwo ibice nirabe hagati yabo bareke kubita kuri leta.
Turabona yuko hari imigambwe mwimwe yagicikamo ibice ariko rero abenshi bari bahari bemeje yuko ingorane ziba ziri hagati mu migambwe hariho rero nabandi bakeyi bagiye bavuga yuko na leta kumureho ifise mu ruhara bagashaka kwishira imbere ariko nko noneho no kurona kugira ngo barondere umuti bohera indani mu migambwe kugira ngo barabe ingorane zari.
Ikibonekeza nuko imigambwe itani mike ifise amababa none ari cizere ko iyo migambwe izohava yiyunga. Agatongwasa avuga ko akirongoye umugambwe FNL ari kutemewe mu shikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ati gikenewe nuko abafitani ibibazo bobanza kwemera ko bihari.
Nibaza rero yuko kumbure hakiriho ukuntu bamwe bumva yukumenga bobo aho bari ntangorane bafise mugabo rero niho nyine hari ikibazo kuko baravuga ngo mu migambwe ngo ntangorane iriyo ndavuga canje nka bantu bise bavuga ku ruhande kwa Igirimana ati ntangorane mugaka kandi bagaca bavuga ngo nibaze none iyo batangorane ziba zihari ntibaba bari inyuma bose baba bari kumwe ingorane rero zirahari. Kugera utore umuti w'ikibazo no kubanza kwemera kwicyo kibazo kiriho.
Na Jean-Baptiste Manwangari ava mu gambwe iprona ishami ritemewe mu shikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu abona ko ubutegetsi bw'ibujumbura buri hejuru y'injyane ziri muri iyo migambwe.
Fatiye nko ku karorero ka iprona twebwe iprona ubundi ntangorane dufise komite nkuru yemewe n'umushyiranganje w'intwara yo hagati ibice 95% turumvikana ubu rero byose bihagaritswe n'abantu bakeye cyane mugabo abo bantu nabo bari hamwe n'ubutegetsi ikibazo naho gihagaze
ku ruhande rw'umukeba wiwe Gaston Sindimwo ari muri iprona ishami ryemewe mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu abavuga ko imigambwe icanishwamwo n'ubutegetsi nababeshi ingorane nyabuna ziri hagati mu migambwe yabo
na bavuga gukyo nababeshi kuko ingorane ziri mu mugambwe wacu ingorane ziri mu migambwe nuko twebwe bene imigambwe twoja hamwe twoca bugufi tukwirinda guta ikosa kuwundi tukavuga ko twese turabanya makosa tukaraba ingine amakosa twakosora utarinze gutukuwundi canke kwaraza canke ucafuze wundi
ubwo ruganda rukazomara iminsi ibiri rukazorangira kuri uyu wa kane ibujumbura mu Burundi Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita kuri iyo nkuru Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'u Rwanda bwaraye busohoye itangazo ryiyamiriza ibiri muri raporo yakozwe n'umugwi w'ingabo zihuriwemwo n'ibihugu vyo mu karere. Iyo raporo yakozwe inyuma y'ingwano yabaye ku matariki ya 11 n'itariki 12 z'uku kwezi kwa gatandatu hagati y'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo. Muri iryo tangazo ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi mu Rwanda bwanditse ko iyo raporo irimo ibinyoma. Mugenzi wacu Edi Gwema yarabajije General Kayumba Nyamwasa yigeze kuyobora ingabo z'u Rwanda muri iki gihe ari mu buhungiro mu gihugu cya Afrika y'Epfo uhugene imigwi nk'iyo ikora n'uburyo ishika ku ngingo zayo
raporo nk'iriya iba yabayeho bishingiye ku makimbirane agakipe nk'akariya kaba gafite ikintu cyitwa terms of reference nuvuga ko ayo makimbirane aba yabaye haba ari ikintu bagomba kugenderaho kugira ngo batangire iryo perereza none izo terms of reference zabo bakariho bajya gukora ubushakashatsi ari byo ushobora kwita ikintu cyitwa circumstantial evidence ni ukuvuga ibyo baba babonye ibiba byakozwe aho ngaho noneho barangiza bakabaza abantu baba babibonye ayo witnesses noneho bakora ikintu cyitwa elimination process yagomba gutuma noneho bagomba kumvuga ati ibi ni byo byakozwe ibi ntabwo byabaye noneho raporo igasohoka ikiza kirimo rero urumva ko ari ibihugu byinshi byari bihuriye muri iyo nama niba abo bantu bose baravuze bati u Rwanda nirwo rwashotoranye kandi ibyo byose byo nkubwiye byose byakozwe mu by'ukuri ubwo raporo ibifite ukuri ntaho rero wahera ngo uvuge ngo iyo raporo nta kuri ifite kuko ibyo bihugu byose uko ari umunani ntabwo ari abakongomani bonyine baba barimwo nta mpamvu bajya gushinja u Rwanda kandi u Rwanda rutarabikoze
ese iyo bibaye gutya ibyo bihugu byose bikorana bikorera mu itsinda rimwe bigafata umwanzuro runaka kuri iyo raporo ariko igihugu kimwe cyo kikanga gushyira umukono kuri iyo raporo ibyo byaba bivuze iki
icyo yabivuze ni ukuvuga ko atari abasirikare ku giti cyabo baba bakoze ibintu nk'ibyo ngibyo yabigaragaza ko ari amabwiriza baba bahawe kuva hejuru ku rwego rwa politiki kugira ngo ibyo bintu bikorwe noneho bakabyanga kugira ngo bacingire ikibaba abo bapimye kujya gukora ayo marererwa ubundi iyo biza kuba ari mu bihugu ubundi bigendera ku mateka ya demokarasi cyangwa aho igisirikare kiba kigengwa n'amategeko ubwo ni ukuvuga ko igihugu bwacyo cyagakoze investigations noneho abasirikare baba bakoze ibintu nk'ibyo byatuma hashobora kuba impagarara hagati y'ibihugu byombi bagafatirwa iryemezo kumva rero ko abantu bashobora gukora raporo abantu umunani kandi badafite abo bagamiye noneho barangiza bakanywa kubyemera ni ukuvuga ko ku rwego rwa politiki abantu baba baratumwe kugira ngo bakore ibintu nk'ibyo ngibyo
minisiteri y'ingabo mu Rwanda yaraye isohoye itangazo ryamagana ibikubiye muri iyi raporo ikavuga ko ibyanditswe muri iyi raporo ari ibinyoma ese ibyo ntago bitesha agaciro iyo raporo
nibyo ashobora kuyitesha agaciro kuko leta y'u Rwanda igira ikintu cyitwa police yenda muri diplomasi yitwa beligerant police niyikora buri gihe igihe habaye ikibazo batuka abafaransa ejo bakaba basaba tanzania bwacya ni south africa bwacya ina n'abanyamerika niko bakora ibyo rero mu by'ukuri ntabwo ari ukuvuga ngo raporo yataye agaciro ahubwo babikora baba bataye agaciro kuko ubundi muri diplomasi no mu mikorere isanzwe y'igihugu abantu bagomba kwicisha bugufi bakabana n'abandi ariko urebe muri kariya karere ntabwo ushobora kumva ngo ubundi hari ibyo bavuga ngo Tanzania yakoze ibi cyangwa ngo ubundi bakubwira bati Burundi na Uganda igihe cyose bari u Rwanda ubwo se bisobanuye iki bisobanuye ubuyobozi bubi buhora bushaka guhoza abanyarwanda ku nkeke no guteza abanyarwanda ibibazo no kubanganisha n'amahanga nibyo niyo diplomasi y'u Rwanda rukora kuba rero baranze raporo ntibyagire icyo bihinduraho ariko bashobora kuyanga ubu ngubu nyuma y'imyaka 5 yenda iyo raporo ishobora kuzemerwa n'abandi kandi bikagira ingaruka bigomba kugira n'ubu ngubu.
Generali Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda tuguhamagaye uri muri Afrika y'Epfo turagushimiye cyane.
Murakoze cyane.
Turagushimiye Edi kuri iyo nkuru. Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Put your flags up in the sky. Mugihe inkino z'igice cya mbere cyikuranamwo mu migwi mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru muri Brazil ziriko zitera zirangira, habandanya kuvugwa amaroregwa y'umukinyi w'umugwi seruka ya gihugu wa Uruguay Luis Suarez yabaye ku munsi wa kabiri mu rukino hagati ya Uruguay n'Ubutaliyano. Twavuganye na Gilbert Kanyankore, umumenyereza mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa divizion ya mbere mu Burundi Vitalo, kukugene babifashe n'ingingo abona ishyirahamwe FIFA yofata. Tumutega amatwi. Amaroregwa y'umukinyi Luis Suarez yibonekeje ejo ku munsi wa kabiri mu rukino hagati ya Uruguay n'Ubutaliyano aravugwa cyane, hakaba havugwa ko ishyirahamwe FIFA byuguruye itohoza kubera ibintu amaroregwa ya Suarez. Mwe mwitegereje rya rukino mukaba muzi ko atari rya mbere Suarez bimushikira, mwabifashe gute mubona FIFA yofata izihe ngingo?
Urumva FIFA irafite amategeko igenderaho kandi ibyo akosa Suarez si ubwa mbere abikora kirizma ye muri byo byonyine nahoze nibaza ibyo binabikora kubera kariya kantu k'agakoko afite kavuye ku na rusizi mugabo rero akomeje kubatangaye tuvuga tuti teknoloji moderne irerekana hari yajya amakamera ntazobura imwe yamubonye kweri amurya amenyo warabibonye ko yakuye ishati yerekana amenyo aribonekeza nokubyini yamubekeye bazosohoza niba bifata bagasanga ari byo hari uzosanga ari na kamera yamubonye bagasanga ari byo kweri igihano FIFA izofata ngira nta n'umwe atazobishyigikira byumvikana muri football kuryana amenyo kiriyoziti ahubwo tukuzarondera abapsikologe bakaraba ibya ndwara hanyuma kuko ni ibintu bitari normal.
Hama tuvuge ku gihugu cha Cote d'Ivoire cyari gifise amahigwe iyo kidatsindwa yukunguruza ico cyari gikeneye gusa kwari kudatsindwa ni gihugu c'Ubugiriki. Ubugiriki bukaba bari ufise inota rimwe gusa imbere ya rujya rukino, mwabibonye gute kugira ngo Cote d'Ivoire ireke amahigwe yari ifise yagende gute?
Bo birababaje cyane, sinzi nuko umuntu yavuga ko ari Cote d'Ivoire yaretse mugabo amakipe muri Afrika zuko atubabaza turya umutima ngira ngo n'urukino ruko ruraba uri kurarubona azuko amarero atubye umutima kabisa yengira ngo icyambere umuntu yo kwibaza abazuwere bo muri Afurika umuzuwere umwumwe ku giti kiwe individuellement nk'uko bavuga ni abazuwere beza rwose bafite n'amatara menshi washaka kuza n'abazungu barafite amatama mugabo hari ikintu cya mantane hari ikintu cyo gushyira hamwe cy'urukundo rwa ekipe ugasanga aribyo muri amakipe muri Afurika ni kiriyozite nayo nyine nkurya byanamenye usanga abazuwere hajyanye barizije batakundana hari n'amaegzampe amaze kuvugwa nka birya biyababayature na badoga n'ibiki ugasanga nta bumwe bafite barapenta bakaririmba bagafata na mugabo jande foro interiyeri ugasanga ntibakundana nta bumwe bagira yokongera ko nta na manta rikomeye bagira marigeke ari abaprofesiyoneli ugasanga icyo kintu kizokwama tubabara nizi ikiyago twagiranye ubushize nari nakubwiye ni umunsi umwe tuzobona ikipe muri Afurika itwaye igikombe mugabo biri kure rwose biri kure hari problemu ya mantari hakaba problemu nyine niyo mantari nituma nyine batanashyira hamwe ngo bakundane rero tuzokwama turira turizwa nayo ya masitasiyo muri Afurika tuzokwama baturiza kubera ibintu byo kudagira ekipe ndetse n'ibindi kintu kimwe aba bafite rero icyo kintu kigashyira hamwe yari mantari bizotuma tukomeza turira malheureusement nuko bimeze.
Murakoze yari Gilbert Kanyankore, umumenyereza mukuru w'umugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa division ya mbere mu Burundi Vitalo, twariko turaganira ku maroregwa y'umukinyi wo muri Uruguay Luis Suarez hamwe no kuva mu gikombe cy'isi yose ku mugwi serukira ya gihugu wa Cote d'Ivoire. Turabashimiye ku kiganiro. Murakoze
cyane.
Radio y'Ijwi ry'Amerika i Washington DC, umwanya w'ikiganiro c'amagara y'abantu mwateguriwe kandi mugira mushikizwe na Eugene Mukankusi.
Umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières MSF magamba hinnye uravuga ko indwara ya Ebola irimo kubura igaruriro. MSF ivuga ko icyorezo cya Ebola mu burengerazuba bwa Afurika kidafite gikumira. ikavuga ko hari ibintu byinshi bigomba gukorwa kugira ngo abakekwaho iyo ndwara babashe gushyirwa mu kato. Abaganga b'umuryango MSF bavuga ko abantu amagana babonetseho Ebola mu bice birenga 60 mu gihugu cya Guinea, Sierra Leone na Liberia. Abantu babarirwa mu magana bahitanywe n'iyo ndwara. MSF iburira ko hari ukuntu iyo ndwara ishobora gukwirakwira mu turere dushya, ivuga ko ifite ibibazo byo kwita ku mubare munini w'abantu barimo kuyandura mu bice bitandukanye. Hilde de Klerk ni umuganga wa MSF agira ati:
It's an epidemic that is very much dispersed, geographically dispersed, and it's mainly the geographical.
Ni icyorezo gikwirakwiriye ahantu henshi mu bihugu, kandi nibyo bituma bitoroha kugira igikorwa ngo ibuzwe gukwirakwira. Hilde avuga ko MSF ifite uburyo isobanura impamvu Ebola ikwirakwira vuba cyane. Icya mbere nuko abantu bagenda cyane mu gihe iyo ndwara yadutse bashakisha ababitaho mu by'ubuvuzi cyangwa se basura abantu mu miryango yabo. Dr. Clerk agira ati:
Ebola is a disease that has quite a long incubation time, so meaning the moment when someone gets infected up to the moment that someone falls sick.
Bifata igihe kugira ngo umuntu amenye ko yarwaye Ebola. Hagati y'igihe cyo kwandura no kugaragaza ibimenyetso by'uburwayi hashobora gucamo igihe kirekire kigera ku byumweru 3. Tubona abantu bashobora kuva mu karere k'ishyamba bakagenda bakagera i Conakry iri mu birometero 600 ni kure cyane. Nuko bakaza kurwara ari uko bamaze kugera handi. Izo rero nizo mpamvu twumva iki cyorezo gikwirakwira ku buryo bworoshye cyane. Indi mpamvu Dr. Kavuga nuko Ebola yandura cyane yimaze guhuguta mu mubiri. Ibimenyetso byayo bya mbere bishobora gusa n'iby'ibicurane. Dr. abisobanura agira ati:
It's a disease that is spread person to person, so a person can infect himself by being in direct physical contact.
Ni indwara yandura mu buryo hiva ku muntu ijya ku wundi. Ubwo rero umuntu ashobora kwandura yegeranye n'uwirwaye. Kandi abantu bisa naho bafite aho bahurira henshi. Iyo rero hagize urwara, si umuntu umwe gusa uhita ku murwayi, ni abantu benshi. Bashobora kuba hari abaturanyi, ababyeyi cyangwa se abavandimwe. Mu mihango yo gushyingura n'ahandi hantu Ebola imenera, uko abantu benshi bateranye bakora ku murambo cyangwa se bakawusoma. Muganga Doclerc avuga ko gutinya iyo ndwara bishobora gutuma bakora ibishoboka byose kugira ngo bayirinde. Avugamo guhunga cyangwa se kwihisha ndetse no kwirukana abarwaye bakava mu midugudu.
We shouldn't forget that in this area it's the first time that Ebola happens, so they don't have the history.
Ati ntidukwiye kwibagiza ko muri aka karere ari bwo bwa mbere haboneka Ebola. Ubwo rero nta mateka yayo hari, nta makuru bafite y'ibihe byahise. Kandi abantu bamwe mu by'ukuri ntibemera ko iyo ndwara ibaho koko, barushaho kwemera impamvu za gakondo mu gusobanura iyo ndwara. Bityo bikagorana gusobanura uburyo iyo ndwara mu by'ukuri yandura ndetse no gusobanura indwara ya Ebola icyaricyo. Dr. avuga ko kurwanya icyorezo cya Ebola bishobora gusaba uburyo bwinshi bw'insobe. Avuga ko iki cyorezo gisaba ko hashyirwaho ahantu ho gushyira mu kato abantu barwaye. Ati ubwo rero hakenewe abaganga benshi babifitemo uburambe, itsinda ry'abakozi ku modoka zitwara abarwayi, abakozi bo gutera imiti mu mazu n'ahantu hose umurwayi wa Ebola yageze, bose babifitemo ubunararibonye. Nshuti rero turi kumwe, aha niho dusoreje ikiganiro cy'ubuzima. Mwakoze kudutega amatwi, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese ubuzima buzira umuze.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Muri uyu mwanya mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibiro by'ubushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'amahanga State Department bwafashe icyemezo cy'uko Shaki Ali Ahmed al-Badani, umwe mu bakuru b'umugwi w'iterabwoba rya Al-Qaeda bo mu gace k'ibihugu by'Abarabu, kuba ari umwe mu bakozi b'iterabwoba ku isi biciye mu ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu nomero 13224. Iyi ngingo igamije guhasha abagizi b'iterabwoba n'abakorana nabo mu bikogwa bijanye n'iterabwoba, bigasigura ko umutungo wa al-Badani wari we wese Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora gufata wahagaritswe. Bisigura kandi ko atamunyamerika n'umwe arekuriwe gukorana nawe canke ngo amufashe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Umugwi wa al-Qaeda wo mu karere k'Abarabu canke ACAP mu mfunyapfunyo numugwe w'abagwanyi bo mu idini rya Islam ufise icicaro muri Yemen kandi ukabukorera muri Saudi Arabia. Ibiro vya State Department vyafashe icemezo cuko umugwi wa AKP ari umugwi w'iterabwoba kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'2010. Abategetsi ba Yemen bavuga ko Sheikh Ali Ahmed al-Badani ari intagondwa idasanzwe kandi ko ari umwe mu bantu ba mbere bakomeye cyane mu bakorana na Al-Qaeda. Mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2012, umwe mu bihevyi bakorana nawe yambaye nyambaro z'igisirikare cya Yemen yihisha mu mugwi w'abasirikare bari mu myimenyerezo y'ibirori by'umunsi mukuru w'ubumwe Isana arituritsa. Icyo gitero cy'ubwihevyi cyahitanye abantu 122 gikomeretsa abandi 100, kikaba cyari igitero cya mbere cy'iterabwoba gikomeye cyane cyabaye muri ico gihugu. Umugwi wa AKP niwe wiyitiriye ico gitero. Nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'2013, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaramenye ko hariho umugambi wo kugira ibitero byari ko bitegurirwa muri Yemen byari bigamije gusambura amambasadi ya Amerika n'izindi nyubako za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu by'Abarabu, muri Afrika no muri Aziya. Al-Badani akaba yari umwe mu bantu bakomeye bari ko barategura ivyo bitero. Bitewe n'ivyo hamwe n'ibindi bikogwa bijanye n'iterabwoba mu mwaka uheze, Leta ya Yemen yashize Al-Badani ku rutonde rw'abantu barondegwa, yongera itegura gashimwe k'amadolari 100,000 ku muntu wari we wese yofasha ifatwa giwe. Icemezo cyo gushira Shaki Ali Ahmed Al-Badani ku rutonde rw'abakozi b'iterabwoba bo ku isi yose cerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje kugwanya bikomeye no gusambura umugwi wa Al-Qaeda uri mu karere k'ibihugu by'Abarabu.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti, mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu n'umwanya wo gutega amatwi Thomas Kamirindi kugira abashikirize ingingo nkuru za zigize amakuru yo muri iki gitondo. Thomas, mikro ni kwawe.
Urakoze Fide. Nyuma yuko amakipe abiri ya Afrika, Cote d'Ivoire na Ghana, asezerewe mu gikombe cy'umupira w'amaguru, Nigeria yo izajya muri kimwe cy'8, izakina n'Ubufaransa ku wa mbere. Izatsindwa izahita itaha. Ibya Algeria na Ghana bisigaye asigayemo rero mu rwego rwa Afrika biramenyekana uyu munsi saa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Ghana irakina na Portugal, naho saa 4 y'ijoro Algeria irahura n'Uburusiya. Muri Nigeria, igisasu cyaraye giturikiye mu mangazini agendwa cyane mu murwa mukuru Abuja, cyahitanye abantu 19, gikomeretsa abandi 52, barakeka Boko Haram. Ni igikorwa cy'iterabwoba cya gatatu kibaye mu murwa mukuru wa Nigeria mu gihe kitageze ku mezi atatu, byose hamwe uko ari bitatu bimaze guhitana abantu 113. Muri Libya, abaturage jo bari bahamagariwe gutora inteko ishinga amategeko nshya. Abitabiriye iryo tora bashobora kuba batageze kuri 1/2 cy'abaturage bageze mu gihe cyo gutora. Inteko ishinga amategeko nirwo rwego rukuru mu buyobozi bw'igihugu cya Libya. Ndabashimiye cyane, mugira umunsi mwiza.
Ibiganiro vyacu vyo muri iki gitondo birabandanya ku izwi ry'Amerika kuri FM 104.3 i Kigali no ku radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Mukaba mugira mutega amatwi ikiganiro c'abakiri bato cerekeye amagara y'abantu kira ni mu kanya gato, ntimutangwe kuri icyo kiganiro.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.